Iruhande batwari isata ry'iperereza mu ngabo z'u Burundi n'u Rwanda n'abaserukiye ishyirahamwe mpuzamakungu ry'ibihugu by'akarere k'ibiyaga binini CIRGL, abaserukiye ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika hamwe na ONU, hari kandi n'abakuru b'intara za Kirundo mu buraruko bw'u Burundi hamwe n'uw'intara ya Bugesera mu Rwanda zihuzwa n'umupaka wa Gasenyi-Nemba. Ibihugu byombi bisangiye umukuru w'iperereza mu gisirikare cy'u Rwanda yavuze ko ibyakozwe kuri uyu wa kabiri bigaragaza neza ko ibintu biriko bija mu nzira nziza hagati y'ibihugu by'u Burundi n'u Rwanda. Avuga ku izina ry'umugabo w'ingabo z'icyo gihugu General de Brigade Vincent Nyakarundi yavuze ko ari igicapo kirengeye ibihugu byombi bibiri.
Today the Republic of Rwanda is receiving 11 FLN combatants.
Uyu munsi repubulika y'u Rwanda yakiriye abarwanyi 11 ba FLN batanzwe na leta y'u Burundi nyuma y'amezi 2019 u Rwanda rutanga abarwanyi 19 b'abarundi ku mupaka nyene. Iki ni igicapo cy'umubano mwiza gusa hagati y'ibihugu, ahubwo ni intererano ikomeye ku mahoro n'umutekano mu karere. Colonel Ernest Musaba yari perereza muri FDN Beg sirikare cy'u Burundi yagereranije abagwanyi n'abakora iterabwoba yemeza ko bashyikirijwe u Rwanda kubera u Burundi bwiyemeje kugwanya iterabwoba aho riva hose. Uyu munsi waje gushyikiriza abarwanyi 11 mu gisirikare cy'u Rwanda kugira bashyire imanza n'igihugu cyabo. Ubundi ntibusubira gushimangira ko atacyo bimariye guhindura imigwi ihurumbanya ibihugu bibanyi. Kubwo u Burundi, umugwi wose uhurumbanya umutekano w'abantu bitekaniye umuhari w'iterabwoba. Mu kugwanya bene iyo migwi, ibihugu byacu bigomba gukorera hamwe mu runani.
Pour combattre les autres organisations, il faut que nos pays conjuguent les efforts en travaillant en synergie.
Niko Musaba yamenyesheje ahejeje gushikana abo bagwanyi ba FLN inyuma y'ibirometero birenga 195 bavuye Bujumbura ku murwa mukuru w'ubutunzi. Nyakarundi ahagarariye iperereza ry'igisirikare cy'u Rwanda yibukije ko mu ishyamba kimaze rya Kibira ku ruhande rw'u Burundi rikomeza rigacika Nyungwe rigeze mu Rwanda hakiri abagwanyi babangamiye abanyarwanda.
However, as we receive these 11 combatants, it should be noted that the hundreds of others remain in Kibira Forest from where they continue with attempts to launch cross-border.
Nubwo twakiriye abagwanyi 11, twibutse ko abandi amajana n'amajana bakiri mu ishyamba rya Kibira aho baguma bagerageza gukora ibitero mu Rwanda bakita inzirakarengane z'abasivile. Niyo mpamvu twe na mwene wacu w'Umurundi n'abakuru bacu babiri dukora tutiziganya kugira ngo tubisugererwa ku bihugu byacu by'amiri neshwe burundu, ariko ntiturashika kugeza imigenderanire inaguwe neza. Amanama y'abakuru b'ingabo yabwirizwa kuba kenshi indi bagikuvururwa maze abantu n'ibintu bikinjira atankomanza.
And the free movement of our two people and goods restored.
Abagwanyi byavuzwe gusa ko bafatiwe ku butaka bw'u Burundi nta ntara kanuni yamenyeshejwe y'amenyeshamakuru. Mugabo amasoko y'ijwi rya Amerika yabyemereye ko bafatiwe mu makomine ya Bukinanyana na Mabayi mu ntara y'Ibitoke mu buraruko bw'uburengero bw'u Burundi muri uku kwenda guheze. Igice cy'Ikibira kiraherereye gikunze kuvugwamo abagwanyi bavuga Ikinyarwanda nk'uko abanyagihugu baho badasiba kubivuga mbere y'igisirikare cy'u Rwanda cyemeje kenshi nacyo nyene ko bajabuka ku butaka bw'icyo gihugu ariyo baturutse. Mu mpera z'ukwezi kw'indwi uwo mwaka umushikiranganji w'ukwivuna abansi mu Burundi Alain Tribert Mutabazi yari yavyamiriye kure.
Iyo migwi yabitwaje ibigwanisho yo bivuga ururimi rw'Ikinyarwanda mu ntara ya Cibitoke, twebwe ntayo twumvise kandi nibaza yuko ta n'imigwano yabereye mu ntara ya Cibitoke ihuza abasirikare iyo migwi. Gusa icyo twemeza kubera n'akarere katarimwo ishyamba rinini yegereye umupaka duhana n'igihugu kibanyi cy'u Rwanda hamwe n'igihugu kibanyi cya Congo, iyo rero habaye ingorane ku ruhande ngirango rw'ababanyi hariya b'u Rwanda hari igihe usanga bakunze kubivuga gutyo.
Umuhari FN ishami ry'abarwanyi b'ihuriro rya politiki MFCD rirwanya leta y'u Rwanda biri mu byatumye Paul Rusesabagina yararongoye Hotel Mille Collines yahungiyemo abatari bake mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 akatirwa imyaka 25 yo gufungwa ku wa 20 ukwezi kw'icyenda guheze. Yagirijwe kuba mu buyi w'iterabwoba no gukora ibikorwa by'iterabwoba. Abandi bantu 20 bari muri iyo dosiye nyene barakubitswe intaye mu gahanga nabo nyene bagizwe ibyaha birimo ibyo. Rusesabagina mu bashinze MFCD. Eroje uri kaneza ijwi rya Amerika.